Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu gihe uteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 9 y'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2019 muri kumwe na Frederic Mundikije. Mu Burundi yamenyesha makuru amaze igihe muri uyu mwugani wo bazovamwo abazokurikirana amatora atekanijwe mu mwaka wa 2020.
Nk'ibijyanye yuko umuntu yagize ikosa mu matora aherukayo barumwa muri aya matora, nko mu bijyanye yuko abamenyesha makuru botegurwa.
Uyu ni Frederic Ndahimana, umushikiranganji Burundi ajejwe gutangaza amakuru. Inkuru cyo kimwe ni inkuru ijanye n'ikiganiro abakimuza amateka mu Rwanda bagiye kurangiza ikiringo cyabo bahaye abamenyesha makuru. Inkuru ya bane mu rwaruka rw'imbonerakure baciriwe umunyororo w'ubuzima bwabo bwose hamwe n'ikiganiro Amerikana. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloise Bigirimana. Mwanamutse neza Aloise, mwanya ni wawe.
Mwanamutse Frederic, turahera muri Amerika. Hano muri Leta Zunze za Amerika, ibiro vya Perezida Maison Blanche bishikiriza ko bitazokorana n'ico vyise iperereza rite kubiri n'ibwirizwa shingiro rigamije gukura ku butegetsi Perezida Donald Trump. Biri mu rwandiko umuhanuzi mu vy'amategeko muri Maison Blanche Pat Cipollone yarungikiye indongozi z'inama nshinga mateka jo ku munsi wa kabiri harimwo na Nancy Pelosi ayirongoye. Abategetsi bari mu iperereza ryo kumenya nimba Trump yaraciye kubiri n'amategeko mu gusaba igihugu cya Ukraine gutohoza ku mudemokrate Joe Biden bashobora kuzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Uru rwandiko ruje inyuma yaho ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bwa Amerika bwankiye ko ambasaderi wa Amerika mu muryango umwe bwa Buraya Gordon Sondland yitaba kwishura ku bibazo by'abashinga amateka ejo ku munsi wa kabiri nyene kuvyo yobaze kuri ayo matohoza. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Sudani y'Umanuko Thomas Hashek yashikirije ko Leta Zunze za Amerika yiteguye gushiraho ibindi bihano mu gihe Leta ya Perezida Salva Kiir itoshira mu ngiro ibyafunditswe mu masezerano agamije kurangiza intambara hagati y'abenegihugu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kabiri i Juba, Hashek yavuze ko impande zose zerwana ayo masezerano zibwirizwa kwerekana ubushake bwa politike no gukemura utubazo tugisigaye gutorerwa umuti nko gushinga igisirikare gihurikiwe mwo bose hamwe no gushinga ibitigiri vy'amareta no gushinga ndetse n'imbibe zayo. Muri Afrika kandi ishiramwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rishikiriza ko ryiteze gufasha impunzi zirenga ibihumbi bine ziri muri Angola zifuza gutahuka mu ngo zabo mu ntara ya Kasai muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Umuce wa mbere witezwe gutahuka ku bushake bwabo muri iyi ndwi nk'uko HCR bivuga. Izo mpunzi zigiye gutahuka inyuma y'amasezerano yasinywe hagati na HCR hamwe na Leta ya Angola bifatanije na Leta ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ku itariki ya 23 z'ukwezi k'umunani. Indege ya kompanyi yo muri Ethiopia, Ethiopian Airlines, yarasubiye mu buryo bwihuta ku kibuga cy'indege cy'i Dakar muri Senegal inyuma yaho imwe mu mamoteri yayo ihiriye. Indege ingenzi zose 90 hamwe n'abakozi bayo bari muri iyo ndege ntacyo babaye nk'uko byashikirijwe n'abategetsi bo kuri icyo kibuga cy'indege cy'i Dakar hamwe n'abiyo kompanyi. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 767 yasubiye kugwa ariho yari gihaguruka yerekeza i Addis Abeba muri Ethiopia. Perezida wa Ekwateur yari muri Leta mu manuko bw'igihugu mu gutinya imyiyerekano ikomeye iri kirabera ku murwa mukuru Quito. Mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri abari mu myiyerekano barateye ingoro y'inama nshinga amateka ku murwa mukuru Quito imbere y'uko igipolisi kibirukana. barahungabanije amahinguriro y'ibitoro ibyatumye ibitoro ico gihugu cimbura bimanuka gushika ku bice 30% nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu muri ico gihugu. Imigumuko yatanguye muri Equateur haraheze imisi 6 inyuma yaho Perezida Moreno atangarije ingingo ruhasha zirimo guhagarika amafaranga leta yahurishira mu gisata c'igitoro kugira ifashe abanyagihugu bica bituma ibiciro by'ibitoro biduga. Mu gisata cy'umutekano abategetsi ba gisirikare muri Turukiya bashikiriza ku inteko zabo ziteguye kugaba ibitero sindamusiga bateguye igihe kirekire ku barwanyi b'abakurde bari muri Siriya. Abo Ankara yita ko ari abakora iterabwoba ariko bo bakabonywa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi nk'ababifashije kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Abategetsi b'abakurde bashikirije ejo kuwa kabiri ko ibitero vya Turukiya biza byaratanguye hafi y'igisagara ca Sere Kaniye hafi y'urubibe n'igihugu cya Turukiya. Ubwo ruhagarara rw'intambara ruje inyuma yaho Leta Zunze za Amerika itangarije ibitari vyitezwe kwiriko irakura abasirikare bayo bari mu karere k'urwo rubibe kubwo ibikorwa bya gisirikare yise vya Turukiya. Ariko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yarushirije kuvuga ko adataye abakirde ariko bafatanije na Amerika hamwe n'urunani mpuzamakungu mu kurwanya iterabwoba.
Urakoze Haloriza ku makuru uheje kudushikiriza. Tuyo utenishuti mwese kumuliko mwana wanda nyakumbiriza iladio hujuhu ya Amerika isame ya nilai Washington DC mkinuni ya mkina Rwanda inguruzo mkariri ka Afrika iliaga winini. Mwurundi wamesha makuru batanu wafisi urambe mukazi nibo basabga kuri buri radio yose kugira ngo bazokariri zgo ubwenge kujanye na matora yo mu 2022 byashikirijwe ku munsi wa 5 mu shikaranji wo kumenyesha amakuru mu nama yo gushiraho umurwi wamenyesha makuru uzobujejwe ukurikirana ayo matora. Inkuru ijwi rya Amerika ryaronse ribifashijwemo n'abanywanyi baryo tujye kwisubirwa na Pierre Claver iyo nkuru.
Umushikiranganji jejwe ivyo kumenyesha makuru ari nawe yararongoye abegwa n'ico kibazo c'amatora yashikije ko abaja muri uwo mugwi w'abamenyesha makuru batoba abakoze amakosa mu matora y'ibwirizwa shingiro aheruka ku mwaka uheze mu mwaka w'2018. Umushikiranganji Frederic Nahimana akaba yarashize ku mugaragaro amakosa 15 yakozwe n'abamenyesha makuru mu matora y'ibwirizwa shingiro aheruka. Muri ayo harimo gutanga makuru ahengamye ibiturire no gushikiriza imvugo z'abanyepolitike zibiba ugwanko.
Ibyo twamaze kubona n'ivyiyumviro bamaze gutanga tubona isema ari nziza kuko bamaze gutanga ivyokorwa noshiraho nk'akarorero gushiraho umugwi ushinzwe gukurikirana ayo matora mu vyerekeye kumenyesha makuru. Novuga nk'ivyiyumviro bagiye baratanga ku vyerekeye amakosa yabaye ndetse bagatanga n'impanuro nizijanye nuko abamenyesha makuru bakurikirana cyane abamenyesha makuru babo nk'ibijanye yuko umuntu yagize ikosa mu matora aherukayo farumwa muri aya matora nko mu bijanye yuko abamenyesha makuru botegurwa imbere yuko baja gukurikirana amatora nk'ibyerekeye yuko uburyo bw'amatora bwotangwa imbere kugira ngo ntibikereze abamenyesha makuru gushika ku kivi.
Naho rero abamenyesha makuru bakurikiraniye hagufi amatora yibwirizwa shingiro ku mwaka uheze abayobozi b'amaradiyo bitavyo nama nabo baragarutse kubitagenze neza ku ruhande rw'ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru. Gorgosa Bushimike n'umuyobozi wa radio Nderagakura ari mu bari barongoye uruganda rw'urunani rw'amaradiyo avuga ko ico gikorwa co mu mwaka uheze catunganijwe gihuti huti.
Twari guhera kuraba ingene igikorwa catunganijwe nuko umugwi wari wahashizwe buja umwanya bawuhaye ntibari munini cyane kugira ngo utegure ibintu hanyuma byaciye bituma no kugira ngo uburyo buboneke kuko nibwo bwa mbere uburyo bwose bwagira ico gikorwa bwari buvuye muri leta byafashe umwanya kugira ngo biboneke hanyuma mbere no gusigurira abantu bo mu bushikiranganji bwihigaga cha leta byafashe umwanya kuko bo babona umengo uburyo leta yashizeho basanze barungika batekerera umukozi wa leta mu gihe agiye muri mission kwari bwo bumenyesha makuru yabwiriza kuronka bigasaba rero yuko dusigura kugira ngo abantu bumve yuko uwo mumenyesha makuru ararahagaze adashobora kuronka uburyo nk'ubwo ujya bundasanzwe aronka bigaca bituma no kuja ku mirimo bukeye bwaho bacererwa
ku ruhande rw'umugwiseni ujejwe gutegura amatora ku rwego rw'igihugu umukomiseri ajejwe kumenyesha amakuru asa n'utahura ibyabaye mu matora yo ku mwaka uheze y'ibwirizwa shingiro Philippe Nzobonariba akavuga ko icyo gihe icyuka kitari cifashe neza agereranije n'ibihe bihari ubu mu Burundi
kuva ku mwene igihugu buja mu nye politika angaje utari yangaje yo kumenyesha amakuru muri ibuka bya referendum yaje turi mu bihe byo suspicion n'abamenyesha amakuru batize yana nibaza nje byaratumye iyi konsta iba rero ubu la situation a beaucoup vugira sene murabona nk'ubu umwanya dutangiye kuplanifia agenda amatora azogenda n'amanama agenda aragira ukiye cya referendum ntibyashoboka byashobotse nk'ubu tubamaze gutanga calendrier electoral ituma izi nzego zo kumenyesha amakuru le responsable cyane cyane baronka umwanya wo kwicara bakagira inama ati
gukumira abamenyeshamakuru bakoze amakosa kugira ngo ntibaje ku rutonde rw'abamenyeshamakuru badushikiriza ingene amatora yo ku mwaka uza ariko aragenda no gukarihiriza ubwenge abashigwa ku rutonde nivyo byumvikanywe n'abitavye iyo nama yo mu mwiherero abarongo ya maradio akorera ku butaka bw'u Burundi basabwa n'umushikiranganje jeje byo kumenyesha makuru gutegura abamenyesha makuru batanu kuri radio imwe yose bafise uburambe mu mwuga umushikiranganje Frederico Nahimana agasigura ko abo ari bo bazokarihizwa ubwenge kubijanye n'amatora yo kumwakuza
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ejo ku musoko kabiri abagize Sena y'u Rwanda bagiye kurangiza kiringo cyabo baragiraniye ikiganiro n'amenyesha makuru bavuga ko baranguye amabanga bajejwe ku kigero kiri hejuru ya 80% mugenzi wa Cheric bagira ubusa yari mu cyo kiganiro
muri rusange ko bigaragaza muri iyi mandi cy'igihe y'umutwe wa Sena mu nteko ishinga amategeko barasobanura ko ibintu byagenze neza mu nzego zitandukanye zirebana n'ubuzima bw'igihugu bakurikije inshingano zigenewe Sena mu kiganiro n'itangazamakuru gana Bernard Makuza ukuriye Sena avuga kuri mandi cy'igihe yemeje ko bene bagenzi be bubahirije inshingano basinzwe nko mu kwegera abaturage bwana Makuza yavuze ko mu murongo w'iterambere basanze bimeze neza
muri ibyo bibazo n'ibitekerezo by'abaturage ikigaragara nuko hari byinshi byiza umuntu asanga mu mirenge itandukanye bijyanye n'iterambere ry'igihugu n'ibyifuzo by'abaturage
icyakora ngo hari ibindi bibazo basanze mu baturage bihuriweho basaba ko mandi basimbuye yazakomerezaho bafatanije n'izindi nzego mu kubikemura
hari ikibazo kijyanye n'ingurane ku expropriation hari ba rwiyemezamirimo bagiye bakora imirimo bakagenda batishyuye abaturage hari ibijyanye n'ibyiciro by'ubudehe cyangwa se VUP hari ibijyanye no kurangiza imanza hari ibibazo by'ubuharike ariko hari n'ibijyanye n'ihohoterwa ry'abana byagiye bigaragara
muri iyi manda ya kabiri cy'igihe ni naho mu 2015 hahinduwe itegeko nshinga ry'u Rwanda risumba yandi aho ni cyane cyane mu ngingo yaryo ijana na rimwe yazitiraga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame kongera kwiyamamariza gukomeza gutegeka u Rwanda. Senivuga ko ari umwaka w'ikirenga kuko yifatanije n'umutwe w'abadepite bakiri inyandiko zikabakaba miliyoni enye z'abasabaga ku bushake guhindura itegeko nshinga. Inyandiko zitavuzweho rumwe zibitse muri Sena
avuga bisinagira kugira ngo nabakomeje kugenda batanyurwa cyangwa se bagira ipfunwe bamenye ko ibintu byose byakozwe icyifuzo cy'abaturage kirahari. Twigeze kugira igihe cyo kubisobanura ariko muri iki gihe dusoza nanone kubisubiramo ngira ngo nta gicumuro kirimo.
Muri rusange mu myaka 8 ya manda ya kabiri y'umutwe wa Senumaze bavuga ko imyanzuro bashyikirije guverinoma yashyizwe mu bikorwa ku mpuzandengo ya 89%, bagasaba ko bazabasimbura bazakomereza aho bageze. Gusa mu bihe bitandukanye hakunze kuzamuka amajwi avuga ko u Rwanda rudakeneye kugira imitwe ibiri y'inteko ishinga amategeko. Abavuga ibyo bashingira ku kayabo k'ingengo y'imari igenda kuri Sena, bakanavuga ko basanga icyo bita imirimo yahitagaragara yagombye gukorwa n'umutwe w'abadepite. Kuri iyi ngingo hari n'abatangira ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga nk'umunyarwanda duherutse guterura abareza kuri Twitter agira ati ariko buriya senivuyeho twahomba iki. Agakomeza agira ati ngemura twakunguka amafaranga yayitangwaga hagakora ibindi. Ni ingingo ijwi rya Amerika yashatse kumva icyo abari muri manda icyo igihe yivugaho, maze senateri Tito Rutaremara ati
kuri ijwi rya Amerika harya sena yanyu ya Amerika mugerageza kuyikuraho ngira ngo nicyo nabaza. Sena yacu niyo irwanira kugira ngo amahame remezo iyakurikirane ibibazo u Rwanda rwagize bari uko bikora. Sena ya Amerika ihagarara za leta ziri ndumva ugeranyije ikwiye kugumaho n'ikwiye kuvaho n'igihe wenda ubaza abanyamerika uvugira twumve.
Kuri perezida wa Sena Bernard Makuza avuga ko yubaha ibitekerezo bya buri muntu mu gihugu kigendera kuri demokarasi, icyakora hari ibyo afata nko kurengera
abantu babiri batatu icumi niyo babijana basimbure icyemezo abanyarwanda bafashe ku bwiganze bwa 99% bwo gushyiraho urwego bakaruha inshingano ngira ngo twaturimo gukabya. Ntabwo dushobora kugendera ku marangamutima cyangwa se ku mpamvu zihariye z'umuntu cyangwa z'abantu kugira ngo wenda uvuge ngo umuyobozi runaka cyangwa se urwego runaka nta kamaro bifite.
Naho senateri Garikani Niyonga nawe asanga mu gihugu inzego zuzuzanya mu mikorere bigoye kwemeza umusaruro wa buri rwego. Aha niho havuka babura umwihariko mu musaruro wa Sena.
Igihugu gikora nk'icyacu aho inzego zose zifatanya zikanuzuzanya ntibyoroshye gupima kuko uruhare rwa buri muntu we umufashe ku giti cye biragoye ko bavuga ngo umwihariko umugabane Sena yazanye wihariye kubipima ngo ni uwuhe muri ya mikorere tuvuga.
Inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena wagiyeho mu mwaka w'2023 nyuma yo gutora itegeko nshinga nk'uko ryavuguruwe kugeza mu 2015. Ni umutwe ubamo abasenateri 26 bageramo mu buryo butandukanye, bamwe bashyirwamo n'umukuru w'igihugu abandi bagatorwa. Kubabaga muri uyu mutwe wa Sena kuri manda imwe yashoboraga kuyimaramo imyaka 8. Itegeko nshinga ryavuguruwe mu 2015 na magingo ya ryemera manda ebyiri muri Sena buri manda imyaka 5. Manda icyo igihe igasaba izayisimbura kuzakomerezaho yarigejeje mu nshingano za Sena zirimo no gukomeza gukurikirana iyubahirizwa ry'amahame remezo u Rwanda rugenderaho. Ehwa Yirusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Murundi imisore ine imbona yakoreza umugambwe uriko ubutegetsi CNDD-FDD yarahanishijwe munyororo wo gufungwa uzima bwose sentare inkuru ya Muhinga ya Cigurubanza yemeza ku iyo misore yagize uruhara mwicwa y'umunywanyi umugambwe CNL kuwa 18 ukwezi k'umunani uyu mwaka uyu munywanyi iciwe ahitwa Rugari mu ntara Muhinga muraruko ushira ubuseruko bw'u Burundi idonido y'inkuru eroje buri kaneza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika inayiro bi mu gihe cha Kenya
hafi giye cyiza hindwe zo muhinga mo ni abacamanza batse ntare inkuru ya muhinga mu buraruko ubushibuseruko bw'u Burundi basohora iyo ngingo uko ari banerwa rwaruka rw'imbonera kure rukiko rwavuze ko bagira icaha cyo kwica umunywanyi w'umugambwe Senere utavuganwe n'ubutegetsi uwishwe yaguye mu gitero cy'abantu witwaje imipanga n'amahiri mu ijoro ryo kuwa 18 ukwezi k'umunani uyu mwaka ico gihe abanywanyi ba Senere bari bavuye mu birori byo kugurura ingoro yabo iri ku mugwa mukuru w'intara ya muhinga bategererwa hitwa kwitongo muri rugari komine y'intara ya muhinga mu gihe bari ko ratahuka iruhande y'uwahasize ubuzima abandi umunani barakomeretse mu ntara y'icese yo kuri uyu wa kabiri abari muri sentare nkuru ya muhinga bemeza ko atandongozi z'umugambwe CNDD-FDD runo rwaruka rwegukira zahabonetse nta n'abashingwamanza bari ko bunganira izo mbonerakure iyi yari inshuro ya kabiri urubanza rwumvirizwa abaje gukura kwica urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi n'urundi rwaruka rw'imbonerakure hamwe na bamwe mu bategetsi b'inzego z'ibanze ariko ivyo basiguye ntivyanyuza abacamanza umwe mu barongo uyu mugambwe CNL muhinga avuga ko yashimye ingingo y'ubutungane mugabo ko hakiragahaze twashimye igice kuko igitero cyakozwe n'imbonerakure zivuye ku mitumba itandukanye abakoze icyaha ntibahanywe bose ni kwashikiriza umuryango wabuze wagenewe guhabwa indishyi y'akababaro y'imiliyoni 4,300,000 z'amafaranga y'amarundi rumwe mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi inshuro nyinshi rwashizwe mu majwi n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga hamwe n'umugwi wa ONU utohoza ku byaha byakozwe mu Burundi ko ruhohotera batavuganwe n'ubutegetsi kandi rimwe na rimwe rugashaka gusubira inzego z'umutekano n'inama nkuru ya Episcopi Katolika y'Abarundi yabigarutseko kwa 22 ukwezi kw'icyenda guheze ijambo ryabo ryasomwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana arongoye diyoseze ya Rutana mu manuko ubushibuseruko akaba n'icyegera c'uburongoye inama ya Episcopi Katolika mu Burundi
hariho no gushaka kuyitiranya umugambwe uri ku butegetsi n'igisata kijejwe intwaro nk'akarorero hamwe hamugwarwa ruri muri uyo mugambwe wo mengo rugomba gusubira inzego zishinze umutekano ivyo navyo bitera akajagari gashobora kononera ingendo y'amatora nitworenza uruho rw'amazi ku bibazo bimwe bimwe biteye amakenga kandi bihagaritse umutima abarundi batari bake muri iki gihe turimwo navyo ningibi mu ntara zitari nke haribonekeza agatima kabi ko kuburabuza no guhohotera imigambwe imwe imwe no gutoteza abanywanyi bayo iruhande y'ivyo hari imvugo inzandiko n'inyifato ziterabwoba bishobora kubuza amatora kugenda neza mu ntara zimwe zimwe haribonekeza ubugizi bwa nabi burimwo mbere n'ubwicanyi bufatiye ku mvo za politike ahatari hake bugakorerwa cyane cyane abatavuga rumwe na leta kandi ahenshi ubutungane ntibubanguke kwerekana ko buriko burahana inkozi z'ikibi bukurikije amategeko
abategetsi n'indongozi za CNDD-FDD ntibahakana ko hashobora kuba hari bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure bakora amakosa ariko basigura kuko bitiranya n'umugwi inkozi z'ikibi zitwaje ibirwanisho nk'uko umugwi wa ONU wabyise milise mu Gifaransa ari ukurenga karimbi kandi ababivuga bafite intumbero yo gucafuza urwaruka mu kurufatira mu kivunga mu Burundi imigambwe yose yafite amashami y'urwaruka akaba yitazira utuzina tw'ubuhizi eroje urika neza Nairobi juja Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Tuyo tenshi tumenese kwa mtukumula banda nyakumveza iladio hizgu ya Amerika Islami na nilai Washington DC mkiru nye mkiru Rwanda Unaho ni mamwanya wakiga nilo Amerikana chereke vizara anze leta zumuza Amerika Mulika hise hamwe domoli vivihe tugeze mgo Kiga nilo tukwa teguriwe na mgenzo wa Chu Thomas Kamilinde
Mwaramutse neza ubushize twarebeye hamwe icyo bita impeachment ishobora kuba kuri President Donald Trump Nukufugi chiregu ine kushinga mateje ko umutwe wa depite ishobora kugeza kuri sena ni ramuka ye meje ibyaha imucheka ama perereza arimara komeza ije cha impeachment rero ntabwo kiragera hagata ho mu nyemerere turebere hamwe muri make uko byagenda muri Sena iramutse ishyikirijwe ikirego iramutse ishyikirijwe impeachment. Mu kwezi kwa munani 1986 Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuguruye amabwiriza yayo igenderaho iyo impeachment iyigezeho, ni ukuvuga ishyikirijwe ikirego cy'umutwe w'abadepite. Aya mabwiriza avuga ko Sena ikimara kubona iki kirego, umunyamabanga wayo ahita amenyesha umutwe w'abadepite ko Sena yiteguye kwakira intumwa zawo, ni ukuvuga bamwe mu badepite inteko iba yatoranije kugira ngo bayikorere akazi kameze nk'akabashinjacyaha mu rubanza imbere ya Sena. Sena rero irabakira bakayisobanurira ikirego uko giteye, barangiza umuyobozi wa Sena akabamenyesha ko Sena izafata umwanzuro kandi ko izawugeza ku nteko y'abadepite. Sena ishobora gutesha cyangwa guha agaciro ikirego. Iyo igihaye agaciro ihinduka urukiko rumeze nk'urukiko rwa rubanda bita jury. Uyoboye Sena agomba koherereza uregwa, ni ukuvuga umukuru w'igihugu ni urugero, inyandiko y'ibirego niba ari uwimutegeka kwitaba urukiko rwa Sena. Uyu uregwa ashobora kwiyizira ubwe cyangwa se kohereza abamwunganira mu mategeko abavoka. Umuyobozi wa Sena kandi ahita yandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga amumenyesha ko agomba kuza kuyobora uru rukiko nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Mu ngingo yaryo ya mbere igika cya gatatu rivuga ko iyo ari umukuru w'igihugu cyangwa iyo ari vice perezida wa repubulika uregwa, Sena iyoborwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga kugera urubanza rurangiye. Amabwiriza ngenderwaho ya Sena avuga ko indi mirimo yayo yose ihagarara igihe cyose urubanza rutararangira. Igomba guterana buri munsi usibye ku cyumweru igihe cyose urubanza rukiburanishwa, kereka habaye impamvu ituma Sena isubika iburanisha. Ijwi rya Amerika. Umutwe w'abadepite ushyiraho rero itsinda rigizwe na bamwe muri bo bakawuhagararira nk'abashinjacyaha muri Sena. Uregwa nawe ashaka abamwunganira abavoka. Impande zombi zishobora guhamagaza abatangabuhamya kandi buri ruhande ruba rufite uburenganzira bwo kubahata ibibazo imbere ya Sena mu rubanza. Ingingo ya 20 y'amabwiriza ngenderwaho ya Sena ivuga ko urubanza rubera mu ruhame nk'umuzindi nkiko zose zisanzwe. Imiryango ya Sena iba ifunguye buri gihe, kereka hari impamvu ituma Sena ifata icyemezo cyo kuyifunga urubanza rugakomeza mu muhezo. Mu gusoza urubanza, perezida w'urukiko rw'ikirenga ahamagara buri musenateri mu izina rye, noneho uyu nguyu akavuga niba ahamye ibyaha uregwa cyangwa se niba atabimuhamya. Iyo 2/3 by'abagize Sena bahamije umukuru w'igihugu byibura icyaha kimwe rukumbi, ahita ava ku butegetsi agasimburwa ako kanya na vice perezida we nta kujurira. Uretse kuva ku butegetsi, urukiko Sena rushobora no kumwongereraho ibindi bihano birimo ko adashobora kongera gukora umurimo uwo ari wo wose usaba icyizere cya rubanda, ni ukuvuga ko adashobora kongera gutorerwa umurimo runaka uwo ari wo wose. Iyo avuye ku butegetsi kandi, izindi nkiko zisanzwe za gisivili nazo zishobora kumukurikirana ku byaha bindi bihonyora amategeko y'igihugu yaba akekwaho. Iyo umubare wa 2/3 by'abagize Sena utagezweho ngo wemeze rero icyaha kuri president, ababaye umwere akaguma ku butegetsi nta kujurira bibaho. Inyandiko mvugo y'urubanza yohererezwa umunyamabanga wa leta ari nawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga akayishyingura. Kopi yarwo ishyingurwa n'umunyamabanga wa Sena. Nguko rero uko urubanza rwa impeachment rugenda muri Sena. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije, mbashimire cyane rwose uko mwagiteze amatwi. Ubutaha tuzarebera hamwe abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadepite bareze muri Sena, ni ukuvuga abaperezida bashyizweho impeachment. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shuti mwese mkundi radio hizgu ya Amerika wigane utuateguri ya mwaka kanya wigaru kengaha teboneo kani ya kanya kukushimila ingenieur ya dofashe mwia bugizioma hamwena fasile ya dofashe kwa igelanya wigane ino utuateguri ye kule mikro mwalikuma na Federike ya mwunikije ama kurune mwashikilijuwa na Aloise Vigilimana mwakoze kudutega matukui tulabi furije ama horo numonsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.